Irmão Veriza, ni Radio Izvidia América. Radio Izvidia América está mirando em Washington, D.C., mas querendo não mudar o Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 2 na 2 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose uri kumwe na Fiden Yongapo n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikije ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise umuprezida mushasha Joe Biden yarahiye icyese mu mabanga yo kuyobora igihugu ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Abaye perezida mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike hagati mu gihugu, haba ikiza cya COVID-19 n'ingaruka zacu ku butunzi n'ikibazo gitera gikomera cy'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Hanze y'igihugu azoba ahanganye n'ibibazo bitari bike birimwo ihindagurika ry'ibihe, umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda w'igihugu cya Iran gusubira mu muryango w'amakungu hamwe no gusubira ku buyobora. Abanyamerika canke amakungu biteze byinshi kuri leta yiwe, nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Professor Lionel Remesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri Kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twatumye kandi Frederic Bamvuga Inyumvira, umuhinga mu vya politike yanonosoye imigenderanire y'ibihugu ari i Brussels mu Bubiligi, hamwe na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yigeze guserukira Uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi, ari mu gisagara cya New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batumire mbanje kubaramutsa. Ego ejo perezida mushasha Joe Biden yararahiye mu mabanga ari kuyobora Amerika mu kiringo cy'imyaka 4, akaba asubiriye perezida Donald Trump yaramaze imyaka 4. Ndangurire kuri wewe Lionel Remesha uri ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibirori byo kurahira muri rusange wabibonye gute?
Ibirori byo kurahira by'umukuru w'igihugu nyakubahwa Joe Biden byagenze neza cyane ejo. Byari bihimbaye cyane n'ijambo yashikirije abanyagihugu twese, yashikirije ijambo binywanisha cyane, ijambo risaba ko abantu bakwiye gushyigikira ubumwe. Aranabibutsa ukungene demokarasi ikomeye cyane kandi n'ubutungane bukomeye. Hanyuma aranamenyesha Abanyamerika bose n'isi yose ko ari ngaha agiye kuzotwarira bose, atari abamutoye gusa, azotwarira Abanyamerika bose, abafashe bose.
Bamvuga Inyumvira, mwebwe muri ngaho mu Bubiligi mubona mwakurikiranye ibyo birori mwabibonye gute muri rusange?
Twarabikurikiranye ku mboneshakure, ndasangamo mu ijambo ryiwe ko hari umwitwarariko wari uvuye ku kuntu ibyo birori byateguwe, kubera ko hari haheze iminsi mike tariki 6 Kapitoli itewe n'umurwi w'abantu b'abarepubulike bari bashuhuwe n'umukuru w'igihugu Trump. Hanyuma biraboneka neza yuko icyo kintu cy'umutekano muke cyatumye haboneka abajeje umutekano benshi, kandi n'abaje muri ibyo birori baraba bake, bitewe n'uko umutekano ari muke ariko kandi bitewe n'uko iyo COVID-19 itari kurangwa abantu bagume bahagaze hamwe. byaraboneka neza yuko ngene bari bicaye n'ingene bari bafise udufukamunwa bitwararitse by'ukuri icyo kiza cya COVID-19. Mu majambo yashikirijwe hariho amajambo ijambo namwisemo cyane rya mbere ni ryo kunywanisha Abanyamerika, kuko urumva hari haheze imyaka ine Abanyamerika basa n'abagiye impande zibiri, abari inyuma ya Trump n'abatari inyuma yiwe, abashigikiye iyi politiki ya Trump n'abatayishigikiye. Urumva mu perezida mushasha ajya avuga ati njyewe ndashaka ko mba umuperezida w'Abanyamerika mwese, ikintu gihambaye cyane. Araba ko demokarasi isa n'iyahungabanye atariko yongeye gutsinda nk'uko uragiye kuvuga bivuze. Ati mu bisanzwe demokarasi ubutungane, ati ni ibintu bihambaye cyane. Hanyuma arabandanya aravuga yuko mu bisanzwe ingene abona ibyabaye muri Amerika bijyanye na COVID, uko abantu bapfuye ari benshi ndetse barengeye igitigiri cy'abapfuye bahitanywe n'intambara ya kabiri y'isi, arasaba n'umunota umwe kugira ngo bawibuke. Hanyuma arerekana yuko mu buntu bwiwe yuko yitwararitse yuko agiye gukora uko ashoboye afashe icyo kiza gihere, kandi ingaruka zacyo z'ubutunzi agiye kugerageza kuzana
araza kubigaruka
ku bintu n'imibereho y'Abanyamerika atacu batishoboye bononewe n'iki kiza.
Turaza kubigaruka ko yego. Nawe ambasadeur ndaruzaniye mu ijambo Joe Biden yashikirije nikiyo cyabashitse ku nyota nikiye mubona kizo kwitandukanya niyaho
murakoze bwa mbere yanda mutse mushyana haba mugi kugira fire kana era
amahoro neza ambasadeur
amahoro neza umushyana hari mwe shanda mu
amara baro
hari shingu butwebwe mugabo ijambo ryo ryatumbereye bagira rero nkuko mubajije ejo umara bona abantu baje gushigikira ukurera ku mushinga ntahe yatwara mushasha kumenga hari cyari kibavuye ku mutima hari uko ubona ubwoba menga bwari bwakuye mu bantu baza guhimbaza uko kurahira naho byari kure na kure kubera indwara ya COVID yategerana. Murabona ingene bavuga n'ingene basugura ibintu. Hari umwana ukuze Poweme w'umwirabure asa n'uwatangaje cyane rwose yagumye aca kuri CNN ejo. Abantu rero bari bare mu ruswe. Umukuru w'igihugu rero icyo yibukiye gihambaye kandi yibaza yibutse n'abandi ku isi, demokarasi aho igeze ho zitera imbere ntaworya mu kondora zose ntarizo icora. Yaravuze yuko itora ryiwe ryabaye intsinzi ya demokarasi, yerekanye ingufu za demokarasi muri Amerika no mu isi. Ngira yabaye rero inyigisho yo ku bindi bihugu bifuza kuja muri demokarasi bifuza kuzim byose, yuko atawo kwihebura habaye ibigoye demokarasi kuyibungabunga bishibondo. Hari aho bishika rero yuko abantu bihegura ariko yaduhaye ingufu zo kwemera abantu bose demokarasi hari ibigoye ishobora kunapfuka. Ibyo yavuze ko ari intsinzi ya demokarasi nicyo cyanshimishije cyane. Nusigura gusumba mukanya
yego
icyo kibazo
yego nguko nari nabivuze mu ntangamarara ashitse mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike na cyane cyane kiza cya COVID-19 ingaruka zacu ku butunzi. Nako mbona uno munsi riharuro byariko bitangwa kuri CNN ko abantu bashika 190,000 basabye gufashwa kubera batakaje ubuzi babisabye mu kiringo cy'indwi irangiye, bikaba byerekana ibibazo bibandanya ku byerekeye ubutunzi nk'inkurikizi za COVID-19 n'ikibazo c'ivangura rifatiye kwibara ry'urukoba. Niki kibazo gikomeye cy'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Kubwanyu Lionel, nikihe mubona abantu bashobora kwitega kuri Biden guhangana n'ibyo bibazo? Ibibazo bitoroshe na gato.
Ego murakoze cyane. Ibibazo bihari ni bibazo bigoye cyane aje gutwara. Hari ingorane zikomeye cyane 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 zitewe n'iyi ndwara ya COVID-19. Ejo igihe yarahira hari haheze umwaka hari haheze umwaka hageze umuntu wa mbere isi yatori Washington batoye umuntu wa mbere afite COVID-19 niho bamutoye itariki 2020 mu 2020 ejo rero barazitegire byaho COVID-19 yari igeze namye ndaba abantu bamaze gupimwa bakabona ko afise iyo ngwara ya COVID-19 ngaha muri Amerika n'abantu imiliyoni 2024 nk'igitegire c'abarundi n'abanyarwanda bose bashize hamwe abanyagihugu bose n'undi w'abantu ni benshi kandi ico kiza kikaba kimaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana ane ku buryo ubu aho ikiza kigeze aho gihitana abantu ibihumbi ku munsi urumva rero yashikiriye ubutegetsi mu bihe bigoye mu byo yashikirije ejo nyine yashitse akora yashitse yandikira ikirete World Health Organization abamenyesha yuko bagiye gusubira kubafasha cyane ikindi nacyo hariho umugambi afise wa COVID-19 relief ararindiriye yuko azoca wushikiriza Kongre kugira bongereze gufasha mu vya ibi vya COVID-19 iciza nuko ama vaccine aramaze kuboneka incanco ziramaze kuboneka ariko igikenewe ubu harakenewe ayandi ubundi buryo bwinshi amahera menshi ashobora gufasha kugira izo ncanco zimaze kuboneka bashobore kuzishikiriza abanyagihugu bose ngaha muri Amerika hamwe bafashe no ku isi urumva rero ikindi naco kizofasha nuko iki kiza rero caranasinzikaje cyane ubutunzi abantu badandaza caranasinzikaje cyane ibyo badandaza muri ayo mategeko ariko arasaba ya COVID-19 relief harimo n'ukungene bashobora kuzofasha abo abadandajwe kugira bashobore kubafata mu mugongo babandanye ibikorwa byabo hanyuma babandanye bahakaza abantu
yego ambassadeur Gamariel kuri icyo kibazo gikomeye kindi ni ibibazo bibiri ikibazo gikiasanzwe cikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba gifatanije n'iki kibazo kiriko gikomera c'intagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu ni kibazo abitegereza ibintu babona ko ikibazo gikomeye cyane naho leta ijani shasha kubitorera inyishu izo tegerezwa kubyicarira ikarondera uburyo bwose bushobora guhwamika abo bantu bafite iryo shavu babona ko inyungu zabo ziriko ziragenda mbona ariko ihe leta yiwe ishobora gukora ku bwanyu
ibyo bibazo zerekeye ubumwe bw'igihugu sibishasha kuva kera kuri esclavage gushika ubu hamwe ibibazo byinshi cyo gituma nuwo avuga ati ubu abanyamerika tugiye hamwe ikibazo cerekeye urukoba ikibazo cerekeye abantu bavuye ahandi imigra ikibazo cerekeye abirabure muri antunga izo z'urukoba ikibazo cerekeye la justice pour tous mu gihugu ibibazo vyamyeho ariko avuga yuko ikigoye n'ingene babitorera inyishu nico gituma asaba ubumwe n'ukorera hamwe nico gituma agize leta amubonye leta yakoze ngira ngo nta murwi n'umwe mu gihugu ukumbure udaserukiwe mu bantu muyita nshasha yakoze izo rero ngira nivyo zerekana ko agomba ko ibibazo vyose imirwi yose igira kandi bizokwamaho zotererwa inyishu hamwe bashize hamwe zotorerwa inyishu ata musunikano ica kabiri ikibazo cabashikiye ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere umurwi niko w'abantu bita abukoba rwera bagwanira ubwo bukoba ntivyake vyovyo nuko bagize inguvu bagatera ahantu hari inama nshingamateka n'inama nkinguzamateka abanyamerika rero vyarabateye ubwoba baragize isoni cyane zabateye cyane kuko bavuga ngo bahora baterwa n'abanyamahanga nubatewe n'ububarongora ico bizo cateye ubwoba rero ko ingwano y'abanyamahanga boyikoze mugaye ingwano itewe n'ububarongora icoshoboka nicyo baciye bamusabira kuburanywa icyo kibi yakoze rero uko ibibazo biteye kigoye ni ingene babikora asaba ubumwe bwa bose agasaba ko boshobora kuvuga ikibagoye cyose uko bashaka mu gihugu ariko batamenye ariko badasambuye ataco bihishe imyerekano yawe hose kuri bose ubwabo usambura niko nzava gusa nite n'uburenganzira bwabo igicumuro bakoze yo ku tariki ya gatandatu bagiye gutera batera izindi nzego z'igihugu urwego rw'ubutungane n'urwego rw'amategeko cumi rero n'uwo yahakora icyo cyumuro yahora baciye bamucira urubanza kandi n'ubu bagomba kumukurikira kuri icyo gicumuro yakoze.
Reka tubandanye bavuga inyumvira Frederic kuri icyo kibazo umwe muri Iburaya mwabibonye gute kijya gitero cha bajya abantu bita kubashigikiye president Yahora Trump ku ngoro y'inama nshingamateka na nkenguza amateka abitegereza ibintu bakurikirana amateka y'igihugu baravuga ko byari bibaye ijya mbere ijya nyubakwa itegwa kuva mu mwaka w'1812 niba ntihenze ku gihe cy'Abongereza ni ikintu gikomeye cyane abitegereza ibintu urabonye ko demokarasi no mu bihugu imaze gutsimbataramwo nka Amerika imaze imyaka amajana ari ikintu gishobora guhungabana cyane kinashobora no kuzimangana mu mwanya muto mwabibonye gute
mu bisanzwe burya ingene bihugu byubakwa mu bihugu ibyo ari byo byose haba harimwo ubudasa bw'abantu iki kintu cyitwa demokarasi novuga n'ikintu abantu b'abahinga cyane cyane bariya bahinga biyumvira cyane mu kinjana cya 18 biyumviriye ingene abantu bashobora kubana mu bihugu byabo basoneranira urabona abantu bamaze kwicana bakabona ko abantu bose bashobora gupfa uyu munsi ukagira ingufu ejo umwase wakazigira ugasanga abantu bashobora kwicana kubera mudasangira urukoba kubera mudasangira ibintu biriya abantu baravuga bati ibyambo tubane mu mahoro reka twumve tugire demokarasi iyo demokarasi rero mu bihugu ibyo ari byo byose uko igenda itera imbere irahura n'ingorane kandi ikunda guhura nazo n'abantu biyumvira ko bobo babwirizwa ko basumba abandi burya n'izo ngorane byabonetse rero hariya kijya gitariki zitandatu burya byabonetse byari bisanzwe bivugwa byo narigeze kubona akavidewo k'abagabo b'abanyamerika babyibushe bagiye mu ishyamba kwiga kwimenyereza kurasa bavuga n'amajambo mabi yuko perezida turaza bashikana kuri iyi tariki ariko imana ishimwe yarashyitseyo mugabo urumva abona ko yari inzigo burya rero byabaye ejo bundi tariki zitandatu byari nk'inkurikizi by'iby'abantu benshi biyumvira mugabo barya bakubahwa bakaza akavuga bati reka tubisambure mugabo icyo batazi koko iyo demokarasi zisambuka kubera ko iramaze kwinjira mu mitima y'abanyamerika benshi kuko inzego z'abanyamerika ni ikimenyetso cya demokarasi kuza gutera aho urwego rukorera ubu uri kurasambura demokarasi mbwabo byarabonetse neza nk'uko perezida babivuga yuko by'ukuri iyo demokarasi muri amerika zishinze imizi ni ukuvuga abantu ni bato inzego zirakomeye gusumba abantu rero nicyo cyigwa ikintu cya mbere nakuyemo ikindi nacyo umuntu ari butegeke ni uko izi ngorane z'abantu burya zizogenda zihera mu mwanya urabona perezida yaje imbere ya Trump yari Obama atwara imyaka 8 umuzungu atwara imyaka 4 gusa icyo ni ikimenyetso kitabeshe ubu naho haraje icyegera cy'umukuru w'igihugu afise imizi mu birabure ibyo byose ni ibintu byerekana yuko buhoro buhoro abo bazungu bazaza barategera yuko n'abandi ari abantu bashobora kubana kuko bafise nabo ingene bitwararika imibereho y'abantu nk'uko nongene bayitwararika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muriko mukurikirana ikiganiro muri Sanga aho dufise abatumire ambasadeur Gamariel Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato n'ayisumbuye mu Burundi. Turi kumwe kandi na Frederic Bamvuga Inyumvira yigeze kuba igicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba ari Bruxelles mu Bubiligi akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu. Turi kumwe kandi na Lionel Lemesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri kaminuza International Alliance University gisagara cha San Diego ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaruke kuri wewe Frederic Bande inyumvira umuntu arabye ubugene abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bakiye ukurahira kwa Biden leta yiwe nshasha tegeze ibintu barabona ko harimo icyizere ku bintu bigiye guhinduka na cyane cyane nk'akarere k'Iburaya murimo bari ruhukije benshi kubera iki biruhukije ibintu byari bimeze nabi gushikaho abanyaburaya biruhutsa tuzi ko imigende ni hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'Iburayi ari imigenderanire yari ikomeye cyane abantu bibaza ko gushobora guhungabana
birumvikana kubera impamvu zitatu. Impamvu ya mbere nyamukuru ni ibyerekeye icyo twita klima ingene isi igenda ihindagurika kubera ko abantu bayisokobera ni ukuvuga urabona ko hariho isezerano ry'abantu y'abakuru bo ku isi yuko bakingira hamwe ibi bintu by'ukonona isi tugendera ko idutunze hanyuma rero umunyudenya Trump aje arisokora muri ayo masezerano amaze kwisokoramo babisigura iki babisigura ko ayo masezerano atangira ibibazo kubera ko Amerika isanzwe ifasha cyane mu mashyirahamwe ibisanzwe irimwo nacyo gituma rero bizeye yuko kandi yarabivuze President Joe Biden awe azocagaruka n'ingoga muri makandi yarasinye ejo dekre itegeko ribwirizwa tegeko rivuga ko azocaza agaruka muri ayo masezerano urumva bari biteze ko mu by'ukuri Amerika iba kumwe nabo kuko Amerika ni igihugu rutura kiri mu bituma basohora ibyuka byinshi binane igisenge cy'ijuru urumva rero icyo gihe birumvikana yuko bavuga bati kwaje ni ukuvuga aje aganana n'uburyo icyo ni ikintu cya mbere novuga icya kabiri ndi buvuge ni kijyanye no gukinga umwansi aba basoda birishyira hamwe wota urabona ahanini yarimwo aravuga ati abasoda bose bo muri baringaha hanze ya Amerika nibatahe ntibasubire iwabo kandi igihe babyika abasoda bo muri wota abanyamerika bari kuvuga bati reka tuze gukingira umwansi kure ndakaradushikira icyo cyari ikibazo gihanze abanyaburaya gose ku buryo iyo babonye rero perezida Trump afite mbene izo ntumbero bavuga bati none amaherezo ni ayahe basanga umutekano rero usa n'umwitwariko mukuru na cyane cyane twimirije turabye ingene ngaha imigu y'abihebyi iza kugira ibiteri ino baca baboneka yuko umenga ejo barashobora gusigara aribonye ni ikibazo kigira gatatu ikibazo kijyanye n'ubutunzi ingene ibintu by'abajya ngaha i Buraya bishoboka muri Amerika cyangwa ibintu byo muri Amerika bizino urabona ko byari byatanguye guhungabana ihanahana ry'ibidandazwa bijyanye n'ingene nacyo bavuga bati wewe Amerika cyangwa nubwo nimutange amakori menshi gusumba uko mwari byari bimeze urumva ya migenderanire bari bahurira muri OMC bakavuga ingene baza barahana ibidandazwa byari byatanguye gutituka uyu perezida uyu ntudenya serukira Budagi angera Merkel wewe ntiyigeze yihangana kubera ko ingingo Trump yafata zaca zibakora ko cyane gusumba n'abandi cyo gituma ari abanyaburaya bake bavuga bati si twebwe tubonye uwo muntu yagiye bavuga bati reka nagenda n'akagenda cyo bituma baciye biruhutsa kubera umuperezida mushasha
yatinze
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
ambasaderi Gamaliel ku byerekeye igihugu cya Iran, Amerika yaravuye mu rajya amasezerano hagati y'amakungu n'igihugu cya Iran kubijanye n'umugambi wacu werekeye ubuhinga bwa nuclear cyangwa ibigwanisho onyanganda bwa nuclear. Muri cyo gihe bitegeze ibintu baravuga ku ntwaro iherutse ko kumbure ibintu byagenze nabi kuva Amerika ivuye muri aya masezerano. Mwibaza indwara nshasha ya President Biden ko ishobora kugaruka muri aya masezerano cyangwa hari ibindi bizobanza gusabwa kuri Iran kugira ishyire mu buryo kugira Amerika ironke uko ishobora kugarukamwo. Mwitegereje mubibona gute
ikibazo gikuru muri icyo cya imigenderanire y'igihugu cya Iran, cyane cyane n'ingene igihugu cya Iran gitegereza kutaronka ibigwanisho ruhonyangana. Icyo kibazo gituma cyagoye ni uko habaye umwumvikano w'ibihugu bitura ku isi hamwe na Iran hamwe na ONU ene boyifasha gukora iterambere ariko ntishyikire ibigwanisho ruhonyangana. Igihe rero umushyantara aheruka gutwara iki gihugu yavuyemo atabagije abandi, byateye ingorane mu migenderanire y'isi kuko hari amasezerano bari bayihaye ifite, icyo gituma ikomeye n'ubu. Ubu rero kuyasubiramo kumbura izo inzira y'uko ya makungu ashobora kuza hamwe yose ibihugu bitura na ONU bakaguma baraba uburyo icyo gihugu kitopfa mugabo cyotera imbere, ariko ntigishyikire ntigisubire gukora ibigwanisho ruhonyangana. Ikibazo rero si uko aribyo cyangwa atari byo, nuko hari amasezerano mpuzamakungu yari yabujijwe yo kubikora uwaheruka akabivamo adasezeye abandi. Bibaza cyane yuko ubungu azosubiza Amerika muri amasezerano kuko icyo kibazo gikogwe mu nama mpuzamakungu nkuko byari byagenze bwa mbere na imirimo. Ariko mundi kuyi ku kibazo tuvuye cyerekeye ibyashyitse gatandatu ukwezi kwa mbere ku nama nshingamateka, ejo umuperezida mushasha Biden yarasiguye ingene ikinyoma n'ukuri bihambaye muri demokarasi. Arashikiriza yuko abantu mwagiye bamubonye baja gutera bagiye bemera cyane ibyo umukuru yababwiye ko yibwiye atora, ariko nk'uko mubizi habaye imanza zirenga 62 yitwaye mu butungane bw'amatora gusa muri kuri supreme arashindwa, ariko aguma abwira abamukurikira ko yibwe amategeko, ko yibwe amatora, ko bashobora kumurwanira kuri iyi. Rero ni ikinyoma cyatumye abanyagihugu batagira amakuru akwiye bagumuka ko basambura. Icyo gituma Perezida Biden ahamagara ukore ukuri mu ntwaro, ukuri kugira abanyagihugu bizigire batwara. Nacyo gituma umuvugizi w'ejo muri perezida ya mbere Konferansi y'Abaperezida ya mbere ya gite yavuze yuko biyemeze kubwira ukuri abanyagihugu igihe cyose habaye ikibazo baturutse. Demokarasi rero igowe n'ikinyoma cy'abategetsi gituma abanyagihugu batumva uko bigenda neza, kuri ko abategetsi nako kutuma bizigirwa gusumba bakura iby'iterambere mu gihugu ishobora gushimikira ko perezida yabyerekanye leta asubiramo.
Murakoze. Nawe Lionel, uri mugambi leta nshasha ya Biden ifise ni kutava mu ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu gihe iki kiza cya COVID-19 kiriko kirabica bigacika ku isi yose, nagaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho havugwa ko abantu barenga 400,000 bamaze guhitanwa n'icyo kiza. Ni ikintu cyiza kugaruka muri OMS kwa Amerika no mu rugamba rw'amakungu akoreye hamwe kurwanya icyo kiza.
Ego cyane, ni byiza cyane ko yiyemeje kubandanya atera intege ashyigikira ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS. Ikintu gikomeye ni uko nk'uko nari nabivuze kare, ibitigiri bya COVID-19 ku isi byaraduze cyane, ubu hoho bigeze aho biduga gusumbya kubera hariho n'ibindi bisanira bya COVID-19 bimaze kwibonekeza byandukira no gusumbya, ku buryo ibitigiri bya COVID-19 biriko biraduga ngaha muri Amerika eka no ku isi nzima mu bihugu byose. Ariko icyiza ni uko ubuko Amerika yiyemeje gusubira gushyigikira cyane World Health Organization, hanyuma babuze yuko n'umuganga Dr. Anthony Fauci ko ariwe azoserukira delegation ya Amerika muri
World Health Organization. Ibyo rero ni byiza cyane gose kubera aho bazobandanya bashyigikira cyane rwose iyo World Health Organization. Ariko ikindi nashaka no kumenyesha ni uko kuva iyi ndwara ya COVID-19 itera ku isi, Amerika yarafashije cyane mu bihugu byinshi na cyane cyane muri Afurika, yarafashije rwose kurwanya iki kiza cya COVID-19 kigitangura. Mu bisanzwe Amerika isanzwe ifasha ibitaro mu bintu bijyanye n'ubuvuzi muri Afurika, mu bihugu hafi byose basanzwe bafasha mu bintu byerekeye by'ubuvuzi. Urumva igihe iki kiza cya COVID-19 cyatera, Amerika yarafashije cyane guha ubushobozi bwo kwikingira COVID-19 baba baganga no kwigisha no gufasha ibihugu kwigisha abanyagihugu ibyerekeye iyi ndwara n'ukungene bashobora kuyikingira. Icyiza rero nuko nyakubahwa Perezida Joe Biden nawe ne azoza ariko arasaba kongerereza uburyo buzofasha ngaha muri Amerika, ariko cyane cyane ufashe no ku isi nzima. Hari hahetse iminsi itatu umunyamabanga mukuru wa OMS agize asabye yuko OMS boyifasha nayo ne kugira nabo ne bashobore kuronka amavaccine incanco bashobore no kuzishikiriza abanyagihugu ku isi nzima. Urumva rero ubu ko Amerika yasubiye kwiyemeza ko izo bandanya ibafasha ibatera intege, ibyo ni byiza cyane kugira bashobore kugabanya indwara ya COVID-19 ku isi bayiranduranye n'imizi. Ariko bizosaba yuko abanyagihugu bose aho bari ku isi, umuntu wese ahari na wene arashobora ateza gufasha kugira iyo ndwara igabanuke. Urumva abantu bose bakwiye gukurikiza amategeko babaha yo kugerageza kurwanya iyo ndwara. Urumva rero icyo kintu ni ikintu cyiza gituma kituremesha.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwandanya kumviriza ikiganiro muri Sanga. Turiko tuvuga kuri leta nshasha ya Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarahiye mu mabanga yiwe ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2021. Turiko tuvuga ku bintu abantu biteze haba muri Amerika no mu makungu n'ibibazo leta yiwe izohangana navyo haba hagati mu gihugu canke hanze. Turi kumwe na Ambassador Gamaliel Ndaruzaniye ari mu gisagara cya New York ngaha muri Amerika, yigeze kuserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi. Turi kumwe kandi na Frederic Bamvuga Inyuvira, yigeze kwicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, akaba akurikiranira hafi bya politiki, akaba yananosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Brussels mu Bubiligi, na Lionel Remesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu, yigisha kuri kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaruke kuri wewe Bamvuga Inyumvira, ku byerekeye imigenderanire hagati ya Amerika n'Uburusiya, bitegereza ibintu baravuga ko ku ntwaro yahahora mukuru w'igihugu kumbure yasanu kumenga ndiyashaka kwiteza ibibazo gushavuza Perezida w'Uburusiya, ibintu byose byaba haba ibyagirizo by'uko Uburusiya bwagombye kwivanga mu matora mu mwaka w'2016, abitegereza ibintu babona ko umukuru w'igihugu yari ahari atabishyizemo ingufu ngo abone ko ari ikibazo gikomeye. Ubu mu minsi yaheranaho imbere y'uko leta y'ibirangira, Uburusiya bukaba bwaragize ibitero ku byumanya bwonko bya Amerika, haba mu mashyirahamwe ya leta, mu nzego za leta cyangwa amashyirahamwe yigenga yabikorera ku giti cyabo. Leta ya inshasha igiyeho ya Perezida Biden yavuze ko ivyo bitazokwijana bazokwishura. Iyo migenderane ubone izotosekara hagati y'ivyo bihugu bibiri kuri leta ya Biden canke leta ya Amerika izorondera uburyo bwo kugerageza kurondera ikorana n'Uburusiya?
Iki kibazo cy'imigenderanire y'Abanyamerika n'Abarusiya ni kibazo bwa mbere gifite imizi kuva kera. Ibuke ingorane zari ngaha kuva mu 1990 aho ubumwe bw'abasoviyete busambukiye bakagirira abanyamerika ari bagizemo uruhara. Ninge ni migenderanire yacigenda ku gico gihe ikibonekeje muri kuvaho Trump, President Trump aziye nuko yagirijwe cyane ko yafashijwe n'abarusiya kugira ngo aze ku butegetsi ashobora kugwanya mu matora Hillary Clinton. Izo byaravuzwe cyane kandi byaravuzwe kandi nuko n'umuhungu wa Joe Biden afite idakoreye hariya mu Rusiya ko yo bafite mu kiganza. Ubu rero urabona ko politiki ya Trump yari ahanini yagomba kuza kwiyugarana muri Amerika arabe akabaye abanyamerika ariko araba gusa cyane cyane ibya wa mugwiwe w'abazungu. Rero ibibazo byo hanze akamera nk'ubizerarara ntashaka kubijyamo cyane niyabigiyemo naho kuko ari kugenda kongera imigenderanire myiza ko ari kuraba ingene ahubwo n'akari kahari gahunga. Ubu rero ingirango ibigiye kuba ni uko Joe Biden azoraba inyungu z'abanyamerika mu Burusiya akarabwe na zikingira ibibazo bizaba byagutse azobitumbera azobitumbereza inzira bibwiza gufata kugira ngo inyungu z'abanyamerika zigume zikingiwe. Ibyo azagirizwa cyangwa ibyo yakoze nzi neza yuko abanyamerika badashobora kubyihanganira bazoguma bavuga bati oya ushaka ko niho ushaka kudukorana hafi y'inzira.
Yego munavuze ku bijanye na politike yo kwigaranira ko nagomba mbaze ambassadeur Gamariel ndabuzaniye iyo politike mu mateka y'isi hari abantu bayigerageje kwiyugarana icyo gihe kumbure imigenderanire ndi n'isi ntiyari yugurutse cyangwa ngo ibe nto kubera ubu ibintu byose ari magiriranire kubera uhinga bwa none. Iyo politike n'abayigerageje muri kahise ndibaza ko yari doctrine y'umupresident yari imonoro ngaha muri Amerika niba ntiyenze mu nyuma babanye kuri iyo politike idakora. Iyo politike muri ibi bihe tugezemo bya none isi yose ibintu ari magiriranire ni politike y'ukwiyumvira cyangwa ni politike isa ni itakora mu bihe bya none
mu migenderanire y'ibihugu n'ibindi icyo kimwe n'imigenderanire y'abantu kuko nta muntu ashobora kubaka iwe ntatubura irembo. Ntibishoboka umuntu yubatse iwe ntatubura irembo ashobora kuhaba n'ibihugu rero ni uko. Aha rero ngira ati mfite uburyo bwinshi bwo gusigura uno munsi wo bitegura ibitegura nta rwankana ruhambaye rurimo harimo guhiganwa muri ibyo bihugu bibiri harimo guhiganwa rero hantu bagaterana imiragwe harimo guhigana n'ibituze kugira ngo cya Iran hari ikindi kiza cy'abakinwa n'ibihangange nabiganwa mu isi n'ingene entere zabo zikomera mu isi hose bahiganirwa rero uguteza imbere ibihugu byabo bakaba mu mwe yobakingira cyangwa yobakingira. Izo rero ntibizohera bazoba ku ipolitiki nyine bumvika n'ibindi sinoja kure cyane rwose ku byerekeye ibyo bihugu bibiri gusa nta biteguye ariko nta ushobora kugarana igihugu ntibishoboka ku bwanjye yubari yihenze cyane cyane kwiyugaranira ku wowe nyine ukino abana bawe irembo ngo bashobore kuraba agahinda hanyu ntibishoboka. Ibyo rero ngira zobihindura n'ingoga kubyerekeye Uburusiya kubyerekeye abandi mu isi kubyerekeye Afurika murabo yari yarirukanye abayisilamu ko bashobora kuza ngaha mwabonye ko baciye babihindura bishobogana ibihugu byo bingana gutyo ku isi tubize imigenderanire. Ibyo ngira ngo ni ikibazo gisanzwe cy'intwaro mu gihugu kandi uyazi ati afata inkingo ya twajejo zo guhindura izo nkingo zose ziyugaranya niho ntogeza ariko umunsi akindi kiganiro tudomye mu migenderanire
nosha kwitegura gusumba. Murakoze Lionel tuze ku gihugu c'Ubushinwa ni gihugu kontwaro ya President Trump cagiranye ibibazo intambara mu by'ubudandaji ubuhiganirwa igihagararo ku isi muri iki gihe ibyo bihugu bibiri muri iyo ntambara y'ubudandaji byashiranye ko amatagisi akomeye cyane ku bidandazwa biva ku ruhande rumwe bija mu rundi muri baza ko iyi ndwaro nshasha ya Joe Biden hari ikintu bazogerageza guhindura kugira ayo matagisi ko yaragize ingaruka cyane nka ngaha muri Amerika ku barimyi n'aborozi nikiye mubona kizokogwa hagati y'ibyo bihugu bibiri biriko bihiganirwa kuza ku isunzu ku gihagararo ku isi.
Ego murakoze cyane Federe kuri icyo kibazo. Ego nashaka no kuvuga nk'uko ambasaderi Gamariel ndaruzaniye yabimenyesheje yuko ibihugu bihiganwa urumva ihiganwa riri hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni ihiganwa rinini ariko ibihugu mu bisanzwe ibihugu byose byo ku isi birahiganwa kandi mu bintu byo guhiganwa igikuru ni uko ibihugu uko bishobora gushorera ibintu byinshi byabo hanze gusumba ibyo bazana aho niho ibihugu bihakurira amafaranga menshi. Urazi rero nk'uko urudandazwa hagati ya Amerika n'Ubushinwa nko mu 2019 ibya gurishijwe biva muri Amerika bija mu Bushinwa ni bikeyi kubyavuye mu Bushinwa biza muri Amerika ku buryo Amerika yahahombeye amamiliyaridi arenga amajana atatu. Urumva muri icyo gihe rero igihe nyakubahwa Donald Trump igihe yaza ku butegetsi icyo kintu cyari kintu cyari kimuraje inshinga kugerageza kugabanya uko guhomba kwa Amerika ubiraje n'Ubushinwa ariko n'imbere yiwe kuri nyakubahwa Perezida Obama akitwara na wene icyo kibazo cyari kibazo bateza kuguma baraba kuko ari igihugu gihombera bateza kuraba ukungene bashobora kongereza ibyo tudandaza bija mu Bushinwa kugira bagerageze kugabanya ayo mahera yo guhomba. Urumva rero muri iki gihe hariho ibyashitswe ko naho ukungene bavyifashemwo ariko niko bategezwa niko bagerageje kugira babazane bashobore kwicarana baganire ibyico kibazo. Urumva intwaro y'igitangura yaradugije amatagisi hakiri kare kugira bashobore nabone kumva yuko uko guhomba ari ikibazo nyamukuru kugira baze bicarane. Hanyuma muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere Amerika baratanguye amasezerano n'Ubushinwa ku bintu byerekeye bya intellectual property, ibintu byerekeye ubuhinga bw'amakompanyi mu gukora ibintu bashaka kugira bagwanye tuvuge nk'amakompanyi yigana ayandi makompanyi hanyuma bagatuma bahiganwa nabo. Urumva hariho ikibazo cya intellectual property barakirazi. Hanyuma hariho n'ibibazo ku bintu by'ubudandaji nk'ibintu by'ibirimwa bishoregwa mu Bushinwa. Intambamyi bahora baronka mu kurungika ibintu birimwa muri Amerika bija mu Bushinwa navyo ne barashoboye kuganira ukungene boborohereza amategeko kugira ibintu biva muri Amerika bishobore kwinjira neza hanyuma bigashobora kugabanya icyo kibazo cy'amahera Amerika ihahombera. Ndibaza rero yuko n'iyi leta nshasha ya nyakubahwa Joe Biden nawe ne azobandanya araba icyo kibazo kuko icyo kibazo nicyari bwatoregwe umuti. Azobandanya nacone icyo kibazo abandanya ciga araba ukungene bashobora kugabanya ayo mahera Amerika ihahombera.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC twavuze imigenderanire hagati ya Amerika ibibazo leta nshasha izogira haba ku karere k'Iburayi Burusiya hamwe n'Ubushinwa ntitwibagiye Afrika. Niyo nashaka budushimikire ko bavuga ibyuvira kuri Afrika baravuga ko abitegereza ibintu bakurikirana politike hafi n'imigenderanire avuga ko kuri leta ya Perezida Trump atamigandi boneka irashe yerekeye akarere ka Afrika Amerika yari ifise nk'uko imbere yaho leta zakurikirana wasanga zifise politike iboneka nahitashigwa kumbure kubabyitegereza mu ngiro nk'uko byaba bitegekanijwe mu migambi bakavuga ko leta ya Trump atamigambi iboneka arifise kuri Afrika. Ni kubera iki Afrika ta gihagararo yagize kuri leta yiwe nike mubona kizoyitandukanya leta ya Trump ni ya Biden?
Mbere yuko mvuga ku bya Afrika reka ngarike kuri gato ariko gato kuri ibi by'Ubushinwa ngarike gutuma tubiri uyu mugenzanje atavuze akantu ka mbere ndi bugaruke ko akajanye n'ibi by'amakompanyi yo gutuma n'akamakuru yibita Huawei y'Abashinwa yari muri Amerika. Trump yagiriza ko arabasomyi b'urusaku ari nacyo gituma ashaka kubakuraho. Urumva icyo ni ikibazo n'ubundi kizobandanya kugira ngo bamenye gutandukanya amakompanyi agira ibi nayo bashaka gusoma urusaku kubera ko gusoma urusaku ku bihugu bya rutura ni ikindi kintu cyama kiranga imigenderanire y'ibihugu bya rutura kugira ngo bamwe bose bamenye ibyo abandi bariko barakora. Icya kabiri ni iki kibazo cyo guhangana aho Abanyamerika bafashe ingingo yo kugabanya amatagisi bambe kongereza amatagisi Abashinwa nabo
baca bagabanura bakakora ifaranga ryabo kugira ngo abanyamerika bahurumbire bya bintu byazi wabo kuko bica bigura make. Urumva ni ibintu byo guhangana kandi byo nibaza ko bitazogabanuka bizogumaho. Aho gusa niyumvira ni uko aho kuguma bacengacengana bahindura imicenga ahubwo bazovuga bati mbega twokumvikana gute. Nibaza ko iyi ntuzanya politike ya Joe Biden kuzoba ari kurondera ingene bashobora kumvikana bagakorana mu mwumvikano mugabo atawurengera uyundi. Ikibazo yagarutse ko gihambaye cyane ikibazo cya propriete intellectuelle, no kuvuga Abashinwa barakoporora cyane ibyo abandi bahinga bagize kuko bavuga bati twebwe twiga turamena umutwe tudakukora ibyo abandi bakoze, reka ubyihibe tubikoreshe hanyuma maze cyo dushora ibyo ibivuga mu byo bakoze gutyo rero twiganze mu isi. Icyo ni cyiza. Ikindi kintu gihambaye cyane kandi bazobwirizwa kugaruka ko bagahayirira bya Afurika nabyo mu bisanzwe fata imbere ya Trump kuri perezida Obama aje abanyafurika baranezerewe cyane yuko baronse umunyafurika nkabo atwaye Amerika ko ari kaza bamarira. Mugabo amaze kugenda wumvirije abanyafurika bakubwira bati ntacyo twabonye. Mugabo ama ijambo ryo gushyigikira demokarasi ryaramyeho cyane gushyigikira intwaro rusange yarabigarukako yaraje muri Afurika araza muri ntuza muri Ethiopia arahura n'ugwaruka arabigarukako cyane yaravuga cyane icyerekeye demokarasi. Kuri Trump igihushanye cya Trump na Joe Biden, Trump ya Afurika yari nka n'ikintu kitariho kabaho ite n'amajambo yavuga wumva ko yitwa icya Amerika aga akigiza y'abazungu akigiza y'abashinwa none Afurika yo yacyayifata pati itanariho atakimaze. Ubu rero ko nibaza ko intumbero ya Obama yo kuvuga demokarasi Joe Biden azayibandanye, ariko icyo abanyafurika bakeneye hambavu ya demokarasi ni ibintu byo kuzamura imibereho y'abanyagihugu, imibereho y'ubutunzi. Kuko ugereranije amahera aza muri Amerika n'ayatangwa muri za Isirayeli usanga ni inshuro nyinshi abayisirayeli baronka abanyafurika n'ibihugu byinshi bataronka. Birashoboka ko iyo mfashanyo yoduba gusumba ibyo nibyo mbwira ngo abazoba bajejwe imigenderanire y'Uburundi cyangwa y'Uburundi n'ibihugu bya Afurika bazovuga bati reka nago turabe ingene umutikuru w'igihugu mushasha yoza gufasha gusumba demokarasi ikurikiranwe hanyuma ngo n'ubutunzi bukurikiranwe.
Yego, nze kuri ambasadeur Gamaliel kuri icyo kibazo nyene aravuze ko kuvyerekeye umugenderanire hagati ya mareta akurikirana muri Amerika n'akarere ka Afurika. Umuntu yitegereje Afurika yose ikwiye guhaguruka nayo igakina ku nyungu zayo kugira iboneke igire igihagararo iboneke mu makungu kuko ngo nta wubakira ubundi niko baca umugani. Niki Afurika yokora ndiyo kwama yitega ko Amerika cyangwa akarere k'Uburaya gafata imigambi kubiyereke kandi ari atawukubakira avuye hanze ubibona gute?
Murakoze. Nibaza yuko ngaruke kuri iz'abaperezida batatu bakoze cyangwa bari imbere imigenderanire y'isi ya leta iranditswe. Politiki ya Amerika muri Afurika iranditswe, umwe wese ntagiri yiwe gusa, umwe ateza imbere kumbura igice kimwe gusumba, ariko iranditse. Ikibazo cya mbere kuri bo ni guteza imbere inyungu z'igihugu cyabo cya Amerika muri Afurika. Irondera iki abanyafurika mu bishura gute? Umushinwa aja muri Afurika kugira arabitakura muri Afurika, nawe ati mumpaye ikinzobaho iki? Demokarasi rero ku Banyamerika irimwo imigenzo uko intwaro zigenda, ati tubona kumwe ko intwaro zokora. Icyo ni ikintu gihambaye kuri umuntu ubona kumwe ingene intwaro zigenda. Nicyo kibaye ikimikira ko cyane pose byacu bya demokarasi byanditswe bisubiramo mushatse nubarabisubimo ngaha nimwo ariko muyumvira gutya mu bindi twokumvikana n'ingoma. Igihugu rero ntitwotaba ngo naka yabuze ibi naka yabuze ibi, imigendere ya Amerika n'ibindi bihugu biranditse, umwe kumbure arusha aba ikindi kuri yenzere y'uwo munsi. Ariko Afurika nayo aho twihenda muri Afurika, nta muntu n'umwe aserukira Afurika ubu nangereza Afurika, hari ibihugu byinshi bya Afurika ico gituma uyu arikiragereza kuraba uburyo bukorera hamwe turudandazwa muri Afrika hamwe bariko barabikora kumburi muri ibintu bya African kugira baronke ijwi rimwe rya Afrika ntajyo dufise muri Afrika abantu bose baje bakora n'igihugu kimwe kimukwacu ico gituma kumbure dukwegera ko gusa ngo Afrika yokora iki nta politiki exterior ya Afrika yonyine iboneka iteranye hagenda ibihugu byose biri hamwe ico gituma n'ubu muri Afrika nirondera ingene yokorera hamwe n'ibindi bihugu hakaba inshingano zimwe zikomeye bakurikira ko n'ibiganiro n'ibindi bintu biriho ubu rero ico ni ikindi kibazo umuntu yotegura naye handi nagira ndabibutse yuko umuperezida wese n'uzokurikira azoza leta ya Amerika ikurikira yanditse imigendera ikurikira kugeza aha muri
Lionel kuvyerekeye akarere ka Afrika nagomba ngaruke ku kibazo umuntu afatiye ivyaranze leta iherutse ivuyeho ngaha muri Amerika ku kibazo kijanye n'abimukira ni kibazo President Trump yashimikiye ko igihe yiyamamaza haba kiringo cya mbere n'igihe yarondera ikiringo cya kabiri nico kindi yashimikiye ko cyane cyanatumye bishavuza bamwe mu muri abo ariko bashira imbere inyungu z'abazungu n'urukoba rw'abazungu babona kumenga ibihugu byabo sinangaha muri Amerika gusa no mu bindi bice bitandukanye n'i Buraya babona ko uburyo babayeho n'inyungu zabo ziriko zirageramigwa n'abo bimukira mvuze kuri aba bimukira ko harimo n'abimukira bazabava muri Afrika baje ngaha nikihe indwano shasha ya Joe Biden zokora kugira igabanye uko kwinuba ko abashira imbere inyungu z'abazungu babona ko abimukira ariko baratwara ikibanza cyabo
murakoze cyane kuri ico kibazo nashaka no kusubira kubanza kugaruka ku kibazo cha cy'ubutunzi muri Afrika
ariko mu nyabuze tuziganya umwanya muto mu bice ku mayange
ego kanje ku mayange umugambi muri Afrika muri 2019 hariho umugambi leta ya Amerika ya Prosper Africa bari bazanye ituma ama kompanyi yo muri Amerika akorana neza n'ama kompanyi yo muri Afrika urumva uyo mugambi warukiri mushasha ariko turifuza yuko nanyakubaho President Joe Biden ashobora kubandaniriza ko kamwe n'indi migambi yari yarashizweho kera yaba imigambi ya African Growth Opportunity Act AGOA cyangwa umugambi wa PEPFAR ukugwanya ingwara za malaria n'izindi ego ngarutse rero kuri ico kibazo cabikira ico ni kibazo gikomeye cyane kuko nkuko twabivuze cyane nko mu kibazo twavuganye kare mu bya climate change ikibazo cy'ukukingira ibidukikije nuko basanze burya iyo ariko haraba ihindugwa kwa gibihe biragira intamba nyinshi ku isi bigatuma hari n'abantu haba abimukira benshi batabakomoka kubera aho baba hasigaye hatakimeze neza cyane habaye intureka kubijanye nibyo n'ingaruka ziza ukungene bidukikije biba byashinzikaye urumva rero muri ico kibazo cy'abimukira ejo nyakubahwa Perezida Joe Biden yara bishikirije na wende mu kibazo cy'abimukira yuko ico bagiye kuzogisubiramo bakirabe neza hanyuma bashobore kuraba ukungene bashobora kucorohereza ariko igikuru nuko bariko baragerageza cyane cyane nkaho bagiye nko muri uyu mugambi wa climate accord bituma ibyihinduka ry'ibihe iciza nuko iyo niyo ngorane nyamukuru ishobora kuzogerageza kugabanya abimukira bo mu myaka izoza ariko abahari ubu abari mu nzira ariko aremeza ko bazogerageza ukungene bashobora kuza barabafasha
murakoze cyane bari abatumire Gamariel Ndaruzaniye ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye yigeze guserukira Uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato nayisumbuye mu Burundi ari mu gisagara cya New York muri Amerika twari kumwe kandi na Frederic bavuga inyumvira muri Antunga ari Ibrisel mu bubirigi yigeze kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akabakurikiranira hafi vyerekeye politiki akaba yanonosoye n'ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu undi mutumire yari Lionel Remesha professeur Lionel Remesha akaba yigisha kuri kaminuza International Alliance University mu gisagara cha San Diego muri leta ya California gaba muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba yigisha ivyerekeye ubucuruzi mpuzamakungu. Turabashimiye mwese kuri iki kiganiro murakoze.
Murakoze namwe.
Radijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7.
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90 n'ibice 0.
Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwija Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona urayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Mugutangi jambo igihugu yo yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye